Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu genegeze rya 16/2024 cyati namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turabahaye mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho mudukurikira muherereye irisango ry'amakuru y'uno munsi uhuriranye nuko dukwije neza na neza imyaka 9 tubashikiriza amakuru ukaba ari umunsi mukuru kuri twebwe amenyesha makuru ba radio Inzamba no kuri mwebwe musanzwe mudukurikira Impapuro zitagira umukono kuri uno wa gatatu zatowe kirimba cy'umukuru w'igihugu abanditse kuri izo mpapuro bakamenyesha ko basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho kuko atagishoboye gutwara igihugu. Imyidogo ni yose mu barimyi mu ntara Muyinga abo barimyi bavuga yuko itera rigeze batararonka imbuto y'ibigori bari bamenyereye kandi isanzwe bimbukira umuyobozi w'uburimyi mu ntara ya Muyinga Roger Sendegeya arumva uwo mwitwarariko w'abarimyi agasaba nyabona yuko bo kwijukira izindi mbuto kuko nazo nyene zisanzwe zitanga umwimbu mwiza uko nari maze kubabwira neza na neza imyaka 9 irarumanye radio Inzamba gateka kawe ivutse inyuma ya ama radio yigenga FPA isanganiro bonesha FM na televiziyo Renaissance yugariwe n'ubutegetsi bamwe bamenyesha makuru bagahunga igihugu atanatsikara yenga naribonye umwuga wo kumenyesha makuru arashimye igikorwa amenyesha makuru ba radio Inzamba agateka kawe bakora mu gutanga makuru ataho yegamiye Ayana yandi ni mukanya cha tubabwira ido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Ukirimba cy'umukuru w'igihugu Bujumbura hazindutse hatogwa impapuro zitagira umukono izo mpapuro zisaba umukuru w'igihugu gutanga imihongo kuko igihugu kigeze ahatemba mu bisata nka byose by'igihugu izo mpapuro kandi zisaba n'izari zatowe kuwa mbere mu kakaro igitega hamwe no ukirimba cy'umukuru w'igihugu I Bujumbura inyuma y'umunsi umwe gusa Bonfils Niyonge
Izo mpapuro zitagira umukono amakuru atangwa na bamwe mu bakorera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu bita kwa Ntare Rushatsi bavuga ko basanze ziri mu bice bitandukanye by'ingoro y'umukuru w'igihugu izo mpapuro zitagira umukono zikaba zisaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ngo ku gihugu kigeze atemba kubera intwaro yiwe cyayinaniye gutora inyishu y'ibibazo bihanze igihugu mu bisata bitandukanye Ayo makuru nyene avuga ko imbere y'umutaga habaye ukwikekana no guterana amajambo muri amwe mu bahambaye bakorera muri izo nyubakwa bibaza ingene izo mpapuro zitagira umukono zishobora gushwiragizwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu gicungerewe n'abajejwe umutekano no kwivuna abansi kandi ku gitegiri kinini ubwoba bukaba ari bwinshi mu bajejwe umutekano ku kirimba bibaza kuri ubuze intware ruhava ruvumbukana igihuna bakarwa mu mporero z'ivyo bataze izo mpapuro nkizo zitagira umukono zisaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ubu zikaba zitowe ku nshuro ya gatatu aho iza mbere zatowe mu bibanza bitandukanye by'umugwa mukuru wa politiki Gitega ku wa mbere mu kakaro mu gihe Uburundi bwari kubuhimbaza imyaka 62 bumaze bwikukiye bukeye bwaho izindi zigatorwa mu micungara no mu ngoro kwa Ntare Rushatsi Leta y'u Burundi cyangwa ibiro by'umukuru w'igihugu ntacyo bayashikiza kuri izo mpapuro bavuga ko zatowe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu no mu micungararo yacu
arakoze Bonfils Niyonge zitandukira igisata kijyanye n'agateka kazi na muntu aho abantu bya 62 aribo bamenyekanye ko bagandaguwe muri bo 92 batowe ari biziga 9 nabo baraborejwe igufa hamwe n'abagera kuri 64 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko byo bitegekiri tubisanga mu cegeranyo cy'umuhariteka mu mezi atatu arangiye Jide Habugiye aremye ajejwe kumenyesha makuru mu muhariteka ngo rwaruka rw'imbonerakure abajejwe intwaro abakozi b'iperereza abasirikare n'abapolisi nibo batungwa agatoki bakekwa gukora emabi yihonyangwa yateka zina muntu tumukurikire
abantu bagera kujana 32 ni bamenyekanye ko bishwe 92 muri bo batogwa ari biziga abantu batatu barishwe muri imwe bita ubwicendengera butungane abantu 9 barishwe mu bitero byabaye abantu 20 barapfuye baguwe ko nibibomoka abantu 37 barakora mabi afatiwe ku gitsina abantu 9 barabarejwe igufa abantu 9 baranyurujwe barabugwa irengero n'abantu 34 bahagaritswe igace y'amategeko muri abo bantu bakoreye mabi dusangamwo abagore 11 bishwe umugore umwe yahagaritswe igace y'amategeko abakobwa 4 bahagaritswe igace y'amategeko umukobwa umwe yanyurujwe arabugwa irengero abana 17 bishwe muri bo harimo 4 bishwe bakivuka umwana umwe yaborejwe igufa n'abana 2 bahagaritswe bidaciye mu mategeko muri ico cegeranyo sanga abanyi b'imigambwe iri mu Burundi nabo nyine batasigaye nyuma mu gukorerwa ayo mabi abanyi 14 bo mu gambo CNDD-FDD barishwe muri abo 14 12 bishwe n'abantu batamenyekanye kandi batogwa ari biziga umunywanyi umwe w'umugambwe SDR yarishwe abanywanyi bane b'umugambwe SDR umunywanyi umwe w'umugambwe MSD n'umunywanyi umwe w'umugambwe CNDD-FDD baraborejwe igufa abanywanyi bane b'umugambwe CNDD-FDD n'abanywanyi batatu b'umugambwe SDR baranyurujwe baragwa irengero abanywanyi batatu b'umugambwe SDR n'abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD-FDD barahagaritswe bidaciye amategeko bamwe mu bagenzwe mabi akaba ari imbonerakure abajeje intwaro abakozi bigendereza abasirikare n'abapolisi ku bijanye na politike muri kino kiringo c'amezi 3 aheze umuhari iteka waragarutse mu bijanye n'amatora mu gwijejwe gutoranya amatora warerekanye aho integuro y'amatora yo muri 2025 ageze imbere yabo vyerekeye aho abo batumire bashoboye gusanga ivyo bashikirije n'ivyo basavye bitigeze bifatigwa ko bakaca basanga iyo integuro ifise ikomira ridasanzwe
uwo yari yejide havugiye aremye akabajeje kumenyesha amakuru mu mari iteka tumira amategato mu kanya co tubandanya n'amakuru ajanye n'uburimyi
inzamba
abarimyi bo mu ntara Muyinga bariko baritegurira iteragira ry'ibigori byo mu mwonga barahagaritswe umutima n'ikena ry'imbuto ibigori ikivyagwa batazira panale 53 iva hanze y'igihugu basanzwe bakunda kurima cane buyimbuka gusumba ubundi bwoko bw'ibigori bari bamenyereye naho ibonetse ku mudandaza umwe canke uwundi ngo ibizimvye cane ku kilo kimwe kigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 na 30 nkuko bimenyeshwa nabo barimyi bari mu Yinga aho ni mu gihimbuto yibonetse neza yari isanzwe ugwa amafaranga 10,000 gusa ku kilo umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara Muyinga Roger Sendegeya aremeza uwo mwitwariko w'abarimyi akabasaba kutebura ngo kuko naho hogera guteragira iyo mbuto bakunda itaraboneka ngo hariho n'izindi mbuto nziza kandi zimbuka agatera kamo abarimyi ko mu gihe boba bakeneye imbuto zirobanuye batopfa baziguriye ariko ko bokwitura abajejwe uburimyi bakabafasha kuzironka nkuru ya Evelyne Mukeshimana
abarimyi bo mu ntara ya Muyinga ngo nta cizere kinini bafise ko bazoronka umwimbo mwiza w'ibigori byo mu mwonga kubera mu gihe bimirije guteragira ntibararonka imbuto y'ibigori y'ikivyagwa iva hanze y'igihugu panari 53 uno murimyi arashikiriza amakenga afise
bamwe baza barashikije no kurima barindiriye guteragira bagira icyo kibazo cyo kuronka imbuto imbuto y'ibigori y'ikivyagwa iva hanze yitwa panare 53 yimbuka cane niyo abarimyi bakunda ngaha mu ntara ya Muyinga turayirondeye turayibura naho yitwe ngwayirose nko ku mudandaza yo usanga ayigurisha ibitagenda kiro kimwe akigurisha hagati y'amafaranga 25,000 na 30,000 ariko mu bisanzwe iyo mbuto ibonetse ikura ikiro cumi.
Ujejwe ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga Roger Sendegeya amenyesha ko makenga yabo barimye ayazi.
Ibyo turabizi yuko igihe kirima cy'umwonga cyane aricyo twita imaji cyageze turirimo hagati ariko rero kuri uyu mwanya abarimyi turazi hariho imbuto bakenera cyane kose hano mu ntara ya Muyinga cyane imbuto y'ibigori izo bita panasonal trowa akaba arizo abarimyi bari bakunze cyane hano mu ntara ya Muyinga ariko rero nubwo biruko iyo mbuto yari ikunzwe cyane hano mu ntara ya Muyinga kugeza kuri uyu mwanya ntiraboneka ababikejwe bariko barayirondeza ariko ntiturayonka.
Ubwo umuyobozi abarimyi ngo ntibocererwa guteragira kubera imbuto ya panari 53 bashyira imbere itaraboneka ngo hariho n'ubundi bwoko bw'imbuto bundi kandi bwimbuka iyo abarimyi bafumbiye neza.
Mugabo abarimyi ntibokwemerwa kuko hariho izindi mbuto babaguza mbuto bari hano mu ntara dore ndetse no mu zindi ntara duhana imbibe baguza izo mbuto z'ibigori z'ikirundi kandi vyama neza cyane ku muntu yabikurikiranye agakoresha ibyangendekwa aho dushatse kuvuga ifumbire y'ikirundi ifumbire mvaruganda hamwe n'iyo mbuto irobanuye. Umurimyi rero dushatse tumusaba yuko bacabegera babaguza mbuto dusanzwe dufise hano mu ntara bagatora izo mbuto zisanzwe zihari akaba arizo batera ahako bacererwa igihe kirimo.
Uwo mutegetsi akagabisha abihaye bose kudandaza imbuto batafitiye uburenganzira kugira ngo bikike mu kiza bazimba barimyi ko bazobihanirwa.
Nayo makuru ajanye n'impunzi runani Sebedihaj Vicaro haranira agateka k'impunzi zo makambi ngo rurateye umutima uhagaze nihagarikwa n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi bibandanya mu ikambi impunzi y'induta mu gihugu cya Tanzania wa nyuma yahagaritswe n'umugabo yitwa Bukuru yadandaza ibinyobwa kugira ngo ashobore gutunga umuryango wiwe. Bukuru akaba yahagaritswe kuri uno wa mbere n'abasungusungu bari kumwe n'abapolisi b'ico gihugu ca Tanzania. Urunani Sebedihaj Vicaro rusaba rushimitse leta ya Tanzania n'ishirahamwe HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo torotezwa ry'impunzi rihagarare hanyuma izo mpunzi zihabwe agateka zikwiye. Dutega amatwi Jean Bosco Vyizigiro n'umuvugizi urunani Sebedihaj Vicaro.
Kose bedahashi bikaya bivuga uko gucuruza ni kimwe mu bituma imiryango y'impunzi z'abarundi muri Tanzania ibaho. Ubu rero baramutwaye ntituzi yari ntituzi niba n'ubuzima bwiwe bumerewe gute. Bamaze kumutwara bahise baja ahari abandi badamu bacuruza kugira ngo bikunde babeho ariko bo bamenyeshwa makuru kare n'abandi bamaze kuhagera basanga bo batunzwe nayo bameze bagiye. Twashaka rero Sebedihaj Vicaro gutera kamo amakungu n'ibihugu byo mu karere kugira ngo bihagarike iyi ngendo mbi ya Tanzania kandi dusubira kubwira Tanzania ngo ubuzima bw'impunzi izabubazwa kubera ko biriko bihindura isura. Sebedihaj Vicaro isubiye no gusaba hafe gushira ahabona ubugizi bwa nabi no kubuhagarika yifashishije amategeko.
Imbere yo gusoza ya makuru nk'uko nayo babwiye imyaka 9 irarumanye neza na neza radio Inzamba gateka kawe ivutse nyuma yaho ama radio yigenga RPA isanganiro Boneja FM na televiziyo Renaissance byugawe amwe nka RPA na Renaissance agaturigwa n'inzego z'umutekano ariko mu nyuma radio Bonesha FM n'isanganiro byavuye byugurugwa. Atanazi Karayenga nararibonye mwuga wo kumenyesha makuru arashima ingena amesha makuru bahunze ako kabi kabishe batadebukirwa mu mwuga wabo iyo bari mu buhungiro bagiye hamwe bashinga radio Inzamba agateka kawe aho bashikiriza amakuru ataho yegamiye. Atanazi Karayenga ni inararibonye mwuga wo kumenyesha makuru.
Ubutumwa bwa mbere nagomba kubashikiriza no kubakeza isabukuru y'imyaka 9 irageze kandi imyaka 9 umwana aba atangiye gukura naho yaba ari umwana yanko. Hanyuma ikindi nshaka kabiri nagomba kubashikiriza nuko nagomba kubakeza n'ukuri kuko mwarerekanye yuko ubuhinga bw'umwuga wo gushikiriza wo kurondera amakuru mukayashikiriza abarundi n'amakungu mwabubandanije kandi mukibikora neza cyane mwabaye n'akarorero ku bandi benshi. Ubutumwa bwa gatatu nifuza kubashikiriza kugira ngo abakeze nuko mutatwawe n'ishavu n'ishabisha mu kazi kanyu naho Leta y'u Burundi yabangaje mu kazi kanyu nta mvugo y'urwango mushira imbere nta mvugo y'amacakubiri mukoresha. Mwarakoze cyane mukomere ku muheto rero.
kuri iryo jwi rya Atanazi Karayenga narabonye mu gukomesha makuru duciye dusozera kamakuru twariko turabashikiriza nshimire mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe muze kugira umunsi mwiza wiyibuka imyaka 9 irangiye radio yanyu itanguye gukora na ubutaha.